Hii ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 88 n'ibice bitatu na FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, naho mu Burundi ni ku mirongo migufi kuri metero 25, 31 na metero 41. Mwaramukanya amahoro hano i Washington DC, muri kumwe nanjye Jeffrey Mutagoma uyoboye ibiganiro by'iki gitondo. Mbaha ikaze mu makuru yacu y'aka kanya.
Ubwa mbere ni ingene abanyagihugu biyongera kandi umwimbu w'ibifungurwa utiyongera cyuki. Ni ukuvuga bimwe n'abanyagihugu bangana nko muri 190 ukara mwene bigwije na kabiri kuvyivuga byinshi byigwije na kabiri.
Uwo ni umuyobozi w'ishyirahamwe PARSEM ku rwego rw'igihugu, ishyirahamwe rihamagarira Abarundi guhindura imitekerereze n'imikorere kugira ngo bashake iterambere rirambye, mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru i Bujumbura ku munsi w'ejo. Ejo kuwa kare nanone, Major Calixte Nsabimana uzwi nka Sankara yagejejwe imbere y'ubutabera mu rukiko rw'ibanze rwa Kacyiru mu mujyi wa Kigali kuburanishwa ku ngingo y'ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo. Tuwafite n'andi makuru mu kanya, mugume hafi. Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, reka duhere makuru yacu kuyavugwa hirya no hino. Aloyse Bigirimana yaduteguriye. Aloyse Bigirimana, urakitsaho?
Egome Geoffrey, ndakomeye kandi meze neza. Turahera muri Afrika, abategetsi muri Repubulika iharanira demokarasi ya Congo ejo ku munsi wa kane bashikirije ko bafashe abantu 205 bagirizwa kugira uruhara mu bwicanyi bwabereye mu ntara yo mu buraruko bushira uburengero bwahitanye ubuzima bw'abantu baharurwa mu majana mu kwezi kw'12 k'umwaka uheze. Umushikiranganje ajejwe agateka kazi na muntu muri Congo, Mari Ange Mushobekwa, yabishikirije ariko yerekana raporo y'umurwi watohoje ubu bwicanyi ariko ntiyavuze amazina y'abafashwe. Kubwishyirahamwe mpuzamakungu ONU, abantu 535 barimo abagore n'abana baragandaguwe hagati y'igakerezo rya 16 na 17 mu mihana y'iyumbi ku birometero bishika 300 mu buraruko bwa Kinshasa. Abishwe benshi muri abo nabo mu bwoko bw'aba banunu badacanuruka nabo mu muryango w'aba batende. Perezida wa Repubulika ya Centrafrika Faustin Archange Touadera yatangaje iminsi 3 y'ikigandaro kuva ejo ku munsi wa kane ku bantu barenga 50 bishwe muri 7 mu bwicanyi bwabaye ku munsi wa kabiri bwegekwa ku muhari witwaje ibirwanisho witwa Trua R. Ubwo bwicanyi bwabereye mu gisagara cha Paua mu buraruko bushira uburengero hafi y'urubibe na Chade, bwabaye ubwa mbere bwahitanye abantu benshi kuva leta hamwe n'imihari 14 itwaje ibirwanisho iteye umukono ku masezerano mu kwezi kwa kabiri yaragamije kugarukana amahoro muri ico gihugu. Umugwi wa ONU wagiye kubungabunga amahoro muri Centrafrika MINUSCA niwo wasubiyemo ushira ibitigiri by'abafuye kuri 50 mu gihe ubwa mbere hari haruwe abantu barenga 30. MINUSCA hamwe n'abategetsi b'igihugu ku munsi wa gatatu babaye bahaye uwo muhari gushika ku mpera z'indwi kuzoba bamaze gutanga abakoze ubwo bwicanyi. Tukiri muri Afrika, leta ya Somalia ishikiriza ko ititeguye gufata ingingo ishobora gutosekaza imigenderanire n'igihugu kibanyi cha Kenya. Muri 7 niho bamwe mu bashinga amateka hamwe n'abadiplomati ba leta ya Somalia bariko baritegura kujya mu nama yatunganijwe n'umuryango umwe bwa Buraya i Nairobi barimwe uburenganzira bwa visa bwo kwinjira mu gihugu cha Kenya. Uko kwimwa visa guhita gufita bizaniye isano no kutumvikana hagati y'ibyo bihugu bibiri bifa ku kugenzura karere k'ibirometero kwadrato ibihumbi jana mwiba hari Indiana hakekwa kuba hari gitoro hamwe na gaze mu kwezi kwa kabiri. Kenya yaratumye ko ambasaderi wayo muri Somalia kubwuko kutumvikana. Somalia yaritwariye Kenya muri sentare mpuzamakungu y'ubutungane mu bihumbi 2014 ivuga ko inzira zose zo kumvikana yazigerageje ariko zose zanse. Umushikiranganji wa Iran ajejwe imigendera n'andi makungu Mohamed Javaz Zarif yashitse mu gihugu kibanyi cha Pakistan ejo ku munsi wa kane mu mubonano hagati y'ibyo bihugu bibiri mu gihe uruhagarara hagati ya Iran na Leta Zunze za Amerika rurushiriza kwiyongera. Pakistan iza yaramaze gutangaza ko ataruhande izo kwegamira ko muri uko kutumvikana kandi kurwo ruhagarara mu kigobe cara barabu rufise ingaruka mbi muri ako karere. Pakistan na Irani bisangiye urubibe rungana n'ibirometero birenga amajana 9. Abategetsi ba Irani bamabagirije umuhari w'abarwanyi bo mu bwoko bw'abasunite ko binyegeza muri Pakistani iyo bariko bakora ibitero by'iterabwoba mu gihugu cya Irani. Tugaruke muri Afrika, abateguye imyerekano mu gihugu cya Sudani bariko barasaba imyerekano ikomeye mu gihugu cyose ni mu gihe ibiganiro n'urwego rwa gisirikare ruyoboye igihugu kuvyerekeye gushikiriza ubutegetsi byahagaze. Abari muri iyo myerekano bashaka kwiyamiriza ukwanka gushikiriza ubutegetsi kw'abasirikare. Urwego rwa gisirikare ruyoboye igihugu rwagwaranse gushikiriza ubutegetsi urwego rwigenga impande zose ziza zarumvikanye ko rwoyobora igihugu cya Sudani mu kiringo cy'imfata kibanza cy'imyaka 3.
Aloyizi Bigirimana, turagushimiye ayo makuru umaze kutugezaho. Amakuru yo mu biyaga bigari tuyahereye mu Rwanda, aho Major Calixte Nsabimana uzwi nka Sankara yagejejwe imbere y'ubutabera mu rukiko rw'ibanze rwa Kacyiru mu mujyi wa Kigali ku munsi w'ejo kuburanishwa ku ngingo y'ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo. Ubushinjacyaha buramurega ibyaha 16 bifitanye isano n'iterabwoba. Ibyaha byose uyu wavugiraga umutwe w'ingabo wa FLN arabyemera akanabisabira imbabazi. Eric Bagirubusa.
Major Calixte Nsabimana wiyita Sankara yagejejwe mu cyumba cy'urukiko ari mu mapingu yambaye ipantaro ya kaki, hejuru yarengejeho akajakete k'amabara atandukanye kuko hari mu mbeho. Umutekano wari wakajijwe ku buryo urukiko rwari rurinzwe bikomeye, udafite imbunda nini yarafite intoyo mu bwoko bwa masotera. Calixte Sankara n'umunyamategeko we bavugana kuri dosiye urubanza rutaratangira yagaragaraga ku masura nk'umuntu udakomeye. Ubushinjacyaha bwihariye isaha irenga buramurega ibyaha 16 kandi byose Sankara arabyemera akabyicuzaho akabisabira imbabazi. N'ibyaha byinshi bifitanye isano n'iterabwoba. Ubushinjacyaha buvuga ko bimwe yabikoze nkawe gatozi ku giti cye, ibindi yagiye abibamo icyitso n'abandi batandukanye kuva mu 2013-2019. Ubushinjacyaha bumurega ko mu 2017 yashinze ishyaka RRM, Rwandese Revolutionary Movement, afatanije na Nobu Marara n'abandi ku buryo ngo bakomeje kwaguka hirya no hino ku isi. Buramwereka ko mwihuro MRC deriyobowe na Paul Rusesabagina, Sankara yari vice president wa kabiri kandi ko ariyo ryashinze umutwe w'ingabo FLN yavugiraga. Uyu mutwe w'ingabo ngo ukuriwe na General Sinayobye Bernabe. Uyu ni ushinzwe ibitero bitandukanye byagabwe mu ntara y'Amajyepfo mu duce twa Nyamagabe na Nyaruguru bigahitana abantu 9 bigakomeretsa abandi kandi bigatwika bikanasahura. Ubushinjacyaha bumurega ko yakunze kuvugana n'abasirikare bakomeye mu gisirikare cy'u Burundi na Uganda bagatanga ubufasha ku mutwe wa FLN nibagamije guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Buvuga ko u Burundi bwatanze inzira mu ishyamba rya Kibira bagera muri Nyungwe, naho Uganda itanga ibikoresho nabo gutoza gisirikare. Hari kandi impunga ngo bakuraga mu mpunzi z'abanyarwanda bari mu bihugu bitandukanye nka Canada, Afrika y'Epfo, Amerika n'ahandi. Ibitero byose byagabwe ku Rwanda ubushinjacyaha burega Calixte Sankara ko yagiye yumvikana ku maradiyo mpuzamahanga nk'ijwi rya Amerika na BBC y'Abongereza no ku rubuga YouTube abyigamba. Mu byarebwa kandi ngo yumvikanye avuga ko mu Rwanda habaye genocide ebyiri. Sankara aregwa ko mu 2013 yacurishije ibyangombwa by'inzira byo mu gihugu cya Lesotho ku mazina ya Kabera Joseph wavukiye Masisi muri Congo mu 1993 nyamara ngo ari umunyenyanza wo mu majyepfo y'u Rwanda wavutse mu 1982. Ibyo kimwe na marinete atandukanye n'amatelefone byafatiwe ngo nibyo yakoreshaga mu kwiyoberanya mu bihugu yashakishirizagamo abayoboka inkunga n'ibindi. Ubushinjacyaha bukavuga ko ibyo n'ibindi byagize ingaruka ku muryango nyarwanda kuko byahitanye nabo byasigiye ubumuga bw'umubiri. Ibihuha bumurega ngo byashoboraga gutera rubanda kwivumbagatanya leta ikangwa mu bihugu by'amahanga kandi ngo byahungabanyije ubukerarugendo bugahera ku kuba yiyemerera ibyaha bukamusabira kuba afunzwe by'agateganyo mu gihe cy'iminsi 30. Buravuga ko adafite umwirondoro wuzuye kandi ko ashobora guturuka ubutabera bityo ko kumufunga by'agateganyo bamuboneraho bamukendereye. Sankara hawe ijambo ati nta byinshi mfite byo niregura, hari ibyo nakoze ku giti cyanjye n'ibindi nafatanije n'abandi bantu. Yemera ko yarafite inyandiko z'inzira z'incura navuga ko yakoreshaga mucyo yise camouflage y'akazi ke kandi ko ibyaha byinshi byakozwe n'umutwe wa FRN yavugiraga. Yibanze ku gitero cya kitabu cyo ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa 12 2018 ko cyagabwe atabizi. Yavuze ko nk'umuyobozi wa FRN bari baratanze amabwiriza ko ingabo zabo zagomba gushakisha ibirindiro byoroheje by'abasirikare n'abapolisi ibiro by'uturere n'umurenge ubundi bagacibiraro byo muri Nyungwe no hafi yaho. Yavuze ko General Bernabe nayo bye ariwe watangaga amabwiriza y'urugamba ko mu gihe igitero cyagabwe cya kitabi atarabizi yabiboneye ku matangazo ya Ministeri y'Ingabo ko cyari cya FRN cyahitanye abasivile batandatu. Avuga ko ingabo yavugiraga zarenze ku mabwiriza zari zarahawe zikica abasivile aho kurwanya abasirikare b'u Rwanda. Ati kubera ayo mahano bakoze nahisemo kutazahishira ibikorwa bya FRN. Ati irizo ntrahima parole bisobanuye ngo bagambaniye ubuvugizi bwanje. Ati maze kuganira n'ubugenzacyaha n'ubushinjacyaha numvise nta kindi navuga imbere y'ubutabera uretse kwemera amakosa nkayasabira imbabazi mbikuye ku mutima. Yakomeje atubwa bitabye Imana navuga ngo Imana ibahiruhuko ridashira abakomeretse nabo bihangane ndasaba imbabazi abanyarwanda bose n'umukuru w'igihugu. Ati ibikorwa bya FRN ntibitanga icyizere nitandukanyije nayo ntaho mpuriye na ejo bundi batazagira icyo bakora bikazambarwaho. Yemeye ko yakoranye na leta z'amahanga bagamije guhungabanya umutekano n'u Rwanda. Yemera ko hari umusirikare w'u Burundi yise Major Berite yafashije gukura ingabo za FRN muri Congo zigera muri Nyungwe gusa ngo umukuru w'igihugu cy'u Burundi ntiyabagabizi ngo kuko hari n'igihe ingabo za FRN zafatwaga n'ingabo z'u Burundi. Yemeye kandi ko yakoranye n'abakuriye iperereza mu gisirikare cya Uganda abifashijwemo n'uwita Captain Sande Charles wari muri RNC. General Berite kandi ho muri Uganda abahikaze muri icyo gihugu gusa ngo Sankara ntari mu bagiye kubonana na General kandi ho wa Uganda ahubwo ngo hagiye abakuru ingabo za FLN. Mu myireguro ya Sankara yumvikanisha ko na mbere kose kujya muri FLN irwanya leta yari yarashwanye n'ihuriro rya RNC rya General Kayumba Nyamwasa. Maitre Moyize Nkunda barashumwunganira arasanga ubushinjacyaha butagombye kugira impungenge ko yatoroka ubutabera kuko ngo kuva yagera mu Rwanda yafashije ubutabera mu ibazwa rye agasanga urukiko rwamurekura rukagira ibyo rumutegeka kabyubahiriza kuko akiri umwere. Asubiranye ijambo Sankara ati nge nk'umunyamategeko nzi inyungu zo kuburana nemera ibyaha no kuburana mbihakana. Ati siniteguye kuburana mu Rwanda nze ku byaha byinshi bifite ibimenyetso. Ati hari byo ntashoboye guhakana yemwe n'inyoni zo mu giti zabinshinja. Icyumba cyahise gisekera icyarimwe bamwe mu majwi yo hasi bati Sankara n'isi kweri bashatse kuvuga ko Sankara atangaje. Nta kigeze gikomozwa ku ifatwa rya Sankara naho yafatiwe gusa mu kwezi kwa kane uyu mwaka byavuzwe ko yafatiwe mu birwa bya Komore agezwe mu Rwanda. Urubanza rurangiye igipolisi cyongeye kumubohesha amapingu kimwuriza imodoka itwara batawe muri yombi bigaragara ko rubanda rwari rwahuruye ku bwinshi rukeneye kumubona. Icyemezo ko kumufunga cyangwa kumufungura by'agateganyo kizamenyekana ku itariki ya 28 z'ukwezi kwa gatanu. Eh bagira ubusanzwe rya Amerika i Kigali.
Shuti banywanyi namwe bakunzi bijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu giye imirongo ya FM musanzwe mutwumviraho yabifite ikibazo mwakurikira ibigano byacu nkuko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave mu gitondo guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 mwatwumvira kuri metero 25 metero 31 na metero 41 radio ijwi rya Amerika radio ya
Ikibazo cy'ubwiyongere bw'abaturage ni kimwe mu bibazo bitandatu leta y'u Burundi igomba gushakira umuti kugira ngo ubuzima budakomeza guhenda mu gihugu. Faustin Ndikumana, umuyobozi w'ishyirahamwe Parsem ku rwego rw'igihugu, iryo ni ishyirahamwe rihamagarira Abarundi guhindura imitekerereze n'imikorere kugira ngo bagere ku iterambere rirambye. Uwo rero yabivuze ejo kuwa kane mu kiganiro n'abanyamakuru i Bujumbura. Inkuru yateguwe n'Ijwi rya Amerika ifashijwe n'abakunzi bayo mu Burundi, muragezwaho na mugenzi wacu Fidel Niyongabo.
Muri cyo kiganiro ko bamenyesha makuru waserukira iryo shyirahamwe rihamagarira Abarundi guhindura ingendo asanga umwimbo utiyongera kandi abantu baguma bagwirirana. Faustin Ndikumana anafatira ku ikoroka ry'ifaranga ry'u Burundi ryabaye ndanse.
Ubwa mbere ni ingene abanyagihugu biyongera kandi la production alimentaire, no kuvuga umwimbo w'ibifungurwa utiyongera cyoki. No kuvura bimwe n'abanyagihugu bangana nko muri 190 ukaramye nibigwije na kabiri kuvyivuga byinshi byivuga byinshi n'ibyivugije na kabiri. Ibyo abantu rero ntwaheza ngo bavye interiorize ngo babone. Ni phénomène monétaire. Ibije n'amafaranga. Uravye inyungu amabanki todete ryaka. Kandi yo nayo nyine iragira repercussions ku biciro. Hari ikintu bita aya madovize yabaye ndanse. Kubidorari ntabwo tuvuga ko hamwe cyo kubitatu. Ku biciro wewe umva bigiye kugenda gute. Tutibagiye rero bimwe bita ntuze finance na budgetaire kuya amafaranga usanga abura. Ugasanga ariko akoresha amafaranga muri BRB gufinansa budget amafaranga atatafatiye ko ugasanga biko bigwize mwite masse monetaire kandi umuntu utari kurakurika.
Hari ibindi bintu bituma ubuzima buguma buzindye mu gihugu. Ndikumana wo mwishyirahamwe Parsem anarihagarariye ku rwego rw'igihugu avuga ubukene bw'amasoko ntanga nguvu kuba igihugu kiri kure y'amabahari hamwe n'amatagisi y'umurengera.
Ni ikintu bita amasoko ntanga nguvu muri igihugu cy'u Burundi. Energy uravye ibitoro ubu igiciro cy'ibintu makiduwe ni inge nibibura. Tuweza kubikorera ko kuri ibyo bintu utavuze ro amakara imwe na duwe igiciro kandi uravye environnement ingene iriko irasubira muri deboisement kubera amakara gumakoreshwa. Crise d'énergie mu Burundi iraduhaze kandi tuzi ibiciro. Icya gatatu n'amatax muri iki gihe umwimbo kuri sans économique ingene wiyongera usanga wiyongera nko kuri ubusa rimwe kwijana ugasanga mugabo kubera ibintu by'imfasha n'amahera banki hanze byagabanutse cyane ukaramu mpeguro leta amafaranga leta izokoresha ushaka kongereza amataxi hirya no hino kugira ngo uduze bije ni ibintu bigiye guhanga Abarundi. Icyaka ni ikintu enclavement u Burundi buri budashaka umuhora guse kwibahari ibidanaza bishize Dar es Salaam binda kuza fatu nubwo atushaka bakabinda kuza n'amabarabara.
Mbega birashoboka ko Burundi bwova muri ubwo bukene. Umushinga ndahe Ndikumana atanga zimwe mu nzira bwo kenera gucamwo.
Mugabe cyo novuga nuko amadovize ucuhera yaho iyo yahora ava yava canke birute igihugu kirakenera uburyo bwabuvuye hanze uko babwitwa kose byitwa ingurane byitwa imfashanyo byita ikibwira buze gusahirira. Igihe rero mu gihugu kiba kititeguye kuva kera ubwo buryo bwagabanutse utaragwiza ibyo ushora hanze igihugu kiba kitwa igihugu cyane imbere nige narigeze kuba ndabivuga ngaha igihugu novuga ati igihugu kiri mu vyanyima bidafite ibyo bishora kugira biro nk'amadovize none numva bice bigenda gute. Urumva rero nibaza yuko urabanza ukemanga neza yuko ingene amadovize yifashe mu Burundi biko biraremera abanyagihugu mu buzima bwabo bwa misi hanyigendera nayo. Urumva nijyana ko ndavuga nyene refree finance sino kumva rero ingene mu Burundi twavuga yuko ibyo dufise ngaha byo kwikwiza udashatse kuvuga ati si gikeneye gutera imbere nk'abandi kandi ntituzobaho nk'intuze nk'izinga ry'ukwaryo.
Ishyirahamwe Parsem rishyikirije icyo kiganiro mu gihe mu Burundi hibonekeza ikena ry'igitoro cya mazut hafi mu gihugu cyose. Ubuyobozi bujejwe ibitoro mu Burundi ntibushima kugira icyo bubivuze ko ababitandaza nabo badashima gutanga amajwi bavuga ko bahanzwe n'ubukene bw'amafaranga y'agaciro.
Urubyiruko ruhuriye mu muryango uvuga ko haranira impinduka Luca ruramagana serivisi rwitambi n'ibiciro bihenze by'ibigo bicuruza serivisi z'itumanaho. Ku munsi w'ejo bakoreye imyigaragambyo ku biro by'icyo kigo mu mujyi wa Bukavu aho bavugaga ko ibiciro by'ibyo bigo bihenze cyane mu gihugu cyabo ugereranije n'ahandi mu karere. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Temistocle Mutijima yadukurikiraniye iyi nkuru.
Ni ku cyicaro cya kimwe mu bigo bitanga serivisi z'itumanaho aha mu mujyi wa Bukavu.
urubyiruko rubarirwa hagati y'ijana na 150 rwitwaje ibyapa by'amagana ibiciro ruvuga ko bihenze kimwe na serivisi mbi bavuga ko bahabwa n'ibigo bicuruza ibijyanye n'itumanaho aha muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hanze y'ibiro by'icyo kigo barahagurukira icyarimwe hashira umwanya muto bakicara ari nako baririmba bamagana imikorere y'icyo kigo. Ku ruhande hari abapolisi bagera nko kuri 20 ubona ko biteguye guhosha imvururu mu gihe zavuka. Judith Maroy ni uhagarariye urwo rubyiruko.
Les opérateurs de télécommunication.
Ibigo by'itumanaho bya Airtel, Vodacom na Orange muri iyi minsi bikomeje kurangwa n'ibiciro bihanitse cyane ku guhamagara, gukoresha internet no kohereza ubutumwa bugufi. Nk'urugero, iminota 8 na megabayite 5 kuri inite 50 ni igiciro gihenze cyane tugereranyije n'uko byari bimeze mbere n'uko bihagaze mu bindi bihugu bituranye nk'u Rwanda na Uganda. Urwo rubyiruko ruravuga ko kugira ngo ubone nibura inite 50 zishobora kuguha iminota 8 yo guhamagara mugenzi wawe mukoresha ifatabuguzi ry'ikigo kimwe cy'itumanaho aho muri Congo bisaba kuba wishyuye amafaranga ari hagati ya 800 ya Congo bitewe n'ifatabuguzi ukoresha. Ibyo bikajyana n'ibibazo by'ihuza nzira cyangwa se connection zidakora neza. Uretse guhamagara bavuga ko bihenze, kohererezanya amafaranga byo ngo nibindi bindi. Kubera ibyo biciro bavuga ko bitoroshye na gato, bamwe mu batuye Bukavu bahitamo gukoresha imirongo y'itumanaho yo mu bihugu bituranye aho bishoboka.
Leo watu wa Bukavu,
uyu munsi abanyabukavu barakoresha imirongo yo hanze ya Kongo. Tukibaza rero niba twe tutari nk'abandi ku buryo twahabwa serivisi mbi. Niba badashaka gukora neza babirukane haza abandi bashoramari. Ikindi twibaza impamvu ibiciro bitangana, bagera mu bindi bihugu ho bakagabanya ibiciro, bagera hiwacu bakabyuriza. Turavuze ngo ntitubishaka, ntitubishaka, ibiciro niba biringanize. Nibavuga urihuza nzira ryabo, ntabwo tuzajya tugura amapaki ya mega ngo umunsi wagena urindi urangira bazijyane tutazikoresheje, turabyanze. Ku bigo byose uko ari bitatu urubyiruko rwigaragambirijeho ahibukavu, ubuyobozi bwabyo ntibwashimye kugira icyo butangaza ku byo rusaba uretse kwakira inyandiko ikubiyemo ubusabe bwabo, ubundi basubira mu biro barifungirana akazi karakomeza. Ariko abanyamuryango baruca bo baratanga igihe ntarengwa cy'iminsi 5 ngo ubwo busabe bube bwabonewe igisubizo.
Si au bout de 5 jours seulement les recommandations émises.
Niba mu minsi 5 gusa ibyo twasabye bidakozwe, tuzagaruka kuwa kane utaha kandi tuzashishikariza abaturage guhagarika gukoresha serivisi zanyu zose. Nibinaba ngombwa dusaba ubutegetsi gusesa amasezerano namwe, hanyuma haza ibindi bigo bishoboye kandi byubaha abakiriya. Ntabwo twakwemera ko mukomeza gukenesha abaturage mubinyujije mu biciro bihenze mutajya mukoresha no mu bindi bihugu, mu gihe ibyo byo bitanabaha isoko ryagutse n'iryo Kongo yabahaye hamwe n'abaturage bayo bagera kuri 90 million. Uru rubyiruko ruhuriye muri Ruca mu mijyi itandukanye igize Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuva uyu mwaka watangira rukomeje gusaba ko ibigo by'itumanaho byavugurura serivisi zabyo ari nako bigabanya ibiciro bigahuzwa n'imibereho y'umunyagihugu. Itumanaho ntiribirya bifite gusa. Mu ibaruwa uheruka kwandikira ubuyobozi bw'ibyo bigo mu ntangiriro z'uku kwezi ukanagenera kopi ibiro bya Perezida Felix Tshisekedi, umuryango uharanira ubutabera kuri bose akaje nawo wasabye ko ibyo bigo bitakomeza kwirengagiza ibyo bisabwa n'abanyamuryango ba Ruca, bigategura ibiganiro bigamije gusobanura ibijyanye n'ibiciro byabyo. Temistocre Mutijima, Ijwi rya Amerika, Ibukavu muri Kivu y'Amajyepfo.
Turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'Ijwi rya Amerika. Mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga, naho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu, canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira 1202441931. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu. We'll be right back.
abanyaburayi baratorera inteko ishinga amategeko y'umuryango wunze ubumwe w'ibihugu byabo. Mu bakandida bo mu Bwongereza harimo Pacheli Ndikumana ukomoka mu Burundi yaganiriye na mugenzi wacu Fidel Niyongabo maze atangira mubwira igihishya karimo UK European Union Party yavutse.
Umukambwe twawushizeho mu kwezi kwa gatatu kuyu mwaka mugabo byaramaze umwanya kugira ngo electoral commissions yo muri UK itwemerera yuko dutangura ibikorwa batwemereye mu kwezi kwa kane.
Igizwe n'abanywanyi banganiki?
Abanywanyi ni benshi mugabo burya ino igikuru nuko babona ko mufise uburyo bukwiye mu ntango bashika ubu tufise abanywanyi bashika nko ku bihumbi ibihumbi bibiri.
Mu kwiyamamaza mwashimikiye ku bantu abahe mu gihugu?
Mu kwiyamamaza uyu mugambwe wacu ico womenya nuko n'umugambwe ushimangira yuko Ubwongereza buguma muri Union Européenne donc mu muhari w'ibihugu by'Iburaya. Ino rero mu Bwongereza ni kibazo gihambaye cyane kimaze imyaka itatu hari imigambwe ibishigikiye ko Ubwongereza buvavandura na Union Européenne n'iyindi migambwe ishigikiye ko Ubwongereza buguma muri Union Européenne. Aho tutandukaniye mu muri iyo migambwe isaba ko ishaka ko Ubwongereza buguma muri Union Européenne nuko umugambwe wacu ushigikira yuko ikintu bita Article 50 ingingo ya 50 n'ingingo Ubwongereza bwashimikiye ko kugira ngo buvuge ko buvuyemo. Muri iyo ngingo haba handitswe ko mu myaka ibiri urinda kuca uwo wavuyemo. Mugabo twe dusaba ko iyo ngingo uboyikuramwo Prime Minister asubira mu iyo ngingo agasubira akareka Ubwongereza bukaguma buburi muri Union Européenne.
Abakandida mwashize imbere mu matora y'uno munsi mu mugambwe wanyu banganiye?
Umugambwe wacu wagiye kwiyamamaza mu ma region mu ntara zitatu. Izo ntara zitatu rero hari intara ya Londres dufisemo abakandida batandatu. Hanyuma mu ntara yo muri South East ni ntara nininya ijewe n'ijendu mukandida dufise babiri. Hama mu ntara yo muri North West hadya za Manchester twarashizeho n'umukandida umwe.
Uri Murundi wenyene mu bari mu riyo migambwe iriko gerageza kurondera amajwi y'ukwitoza mu matora y'abashinga amateka mu muryango umwe bw'Uburayi?
Sinovuga ko uri Murundi ahanye ndushora kwitoza uri Murundi n'Umwongereza mugabo
akomoka mu Burundi. Yego.
Nije nta wundi Mwongereza akomoka mu Burundi ari muri aya matora.
Niki yacizere mufise ku vyerekeye insinzi yanyu ubushobora kuronka mu muryango w'umwe bure?
Harake mutugorane ntiturabimenya ariko tuzobimenya kwa Mungu. Mugabo harimo harake mutugorane twinshi kubera abanyaburaya bari ngaha mu Bwongereza bashika nk'imiliyoni zitatu twari twizeye ko aribo bazodutora benshi ntibabemereye gutora kubera uko kuntu Bwongereza bwemeye butevye ko buzo koganiza ayo matora. Bica bituma rero abantu benshi twari twizigiye ko badutora tutaronka amajwi yabo. Ubu rero tubona neza ntawuzi neza ungene biza kugenda turarindiriye gushika kwa Mungu turabe amajwi tuzaba twaronse.
Urakoze. Yari Ndikumana Pacheli umunywanyi w'umugambwe UK EU Party uriko uhiganwa mu matora y'abashinga amateka mu muryango w'umwe bw'Uburayi ndabako tuvugana ari mu gihugu c'Ubwongereza. Turabashimiye ku kiganiro.
Urakoze cyane Fidel.
Banywanyi b'ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero +255 411 2 1 6 1 6 6 6. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri +254 2 5 2 9 4. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri +351 9 9 9 5 1 5. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Nshuti mwakomeje kudutega amatwi ni kuri iyo nkuru dusoreje ibiganiro byacu by'iki gitondo. Tubashimire ko mwabanye natwe kandi tubararikire gukomeza gukurikirana ibiganiro byacu bikurikira. Kugezuzi bw'ibiganiro hari Alimas Kalala Fatuma, aya makuru kandi yarahagarariwe na Frederic Nkundikije, naho je mwumvaga kuri micro ndi Jeffrey Mutagoma. Mwirirwa amahoro n'amahirwe.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.